Mwana musenye shuti mnese muduteze amatwi muri iki gitondo mu kiganiro cy'umuziki muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Mu kiganiro cy'umuziki cyo muri iki gitondo turavuga ku rupfu rw'umucururanzi kiranyiranwa w'umunyamerika Prince rubandanya kuvugwa urupfu rwabaye ku munsi wa kane. Prince yari afise imyaka 57 yitavye Imana ku munsi wa kane mu gitondo imuhiriwe hanze y'igisagara cya Minneapolis muri leta ya Minnesota ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Imvo z'urupfu rw'uyo ntiziramenyekana, ibizuba bivuye mu ipimwa ry'ikiziga ciwe ryabaye ejo ku munsi wa gatanu bitegekanijwe gufata iminsi itari mike. Igipolisi gitangaza ko cyatoye Prince atagihema muri asansori y'inzu yiwe inyuma y'uko bahamagawe. Vyatangajwe ko yitavye Imana inyuma y'uko twigoro two kumurabura tunaniwe. Prince yarajanywe mu bitaro mu ndwi iheze. Indege yiwe yarurutse vyihutirwa muri leta ya Illinois inyuma yo kwagize ibiteramo muri leta ya Georgia. Nta birengaho vyashikirijwe ico gihe kuvyerekeye amagara yiwe. Imbere yuko tubandanya tuvuga ku rupfu rw'umucuraranzi kiranyiranwa Prince, tubanze tubumvisha aka karirimbo kiwe Raspberry Beret. Radio ya Amerika Washington DC kubacugura mu radio yanyu turiko tuvuga ku rupfu rwa Prince umuririmbyi kirangiranwa wo muri leta zunze ubumwe za Amerika yitavye Imana ku munsi wa kane. Prince yavutse azwi ku izina rya Prince Rogers Nelson mu gisagara cya Minneapolis ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1958. Ku banyagihugu bo mu gisagara cya Minneapolis, gutakaza Prince ngo n'ububabare butagira uko bungana. Abafana ba Prince 2000 batangiye gukoranira hanze ya studio yiwe Paisley Park Park ku munsi wa kane inyuma yo kurupfu rwiwe rutangajwe bakaba babandanije kuza muri ico kibanza mu masaha yo mwijoro. Prince yanditse indirimbo yiwe ya mbere afise imyaka 7 gusa. Yari afise imyaka 19 gihe yasohora album yiwe ya mbere For You mu mwaka w'1978. Dusubire tubumvishe aka karirimbo kiwe Let's Go Crazy.
Electric word life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun, day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one, Dr. Everything will be alright.
For the purpose of an entity, they put us in the trap.
imyaka yakwirikiye umucuraranzi Prince yarafise ubuhinga bwinshi cyane yasohoye album Prince mu mwaka w'1979 Dirty Mind mu mwaka w'1980 na Controversy mu mwaka w'1981 hamwe na album 1999 mu mwaka w'1982. Album Purple Rain yo mu mwaka w'1984 niyo album yatumye amenyekana cyane. Haratunganijwe na sinema kuri iyo album. Twumviriza akaririmbo Purple Rain kitiriwe iyo album nyene.
We'll be right back.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro cy'umuziki muri iki gitondo turiko tuvuga ku rupfu rw'umuririmbyi kirangiranwa wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Prince yitabye Imana ku munsi wa kane uheze. Prince yagurishije kopi za album ziwe zirenga miliyoni 100 ku isi. Yatsinze udushimwe twa Grammys indwi n'agashimwe gakomeye ka Oscar gahabwa abakinnyi bakomeye cyane b'amafilm ku ruririmbo rwiwe Purple Rain. Prince yagiye ku rutonde rw'abacuraranzi kirangiranwa mu muziki wa rock and roll mu mwaka wa 2004. Twumvirize akandi karirimbo kiwe When Doves Cry ko kuri album Purple Rain. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yatangaje ko amakungu atakaje umuhinga cyane mu vyerekeye gucuraranga inyuma y'urupfu rw'umucuraranzi kirangiranwa Prince. Yatangaje ko Prince yari umwe mu bacuraranzi bafise ubuhinga bukomeye cyane mu bihe turimwo. Prince yaracuraranga ubwoko bw'umuziki bwa funk, R&B na rock and roll. Yasohoye album 30 mu myaka yamaze acuraranga. Muri aka kanya tubumvishe akandi karirimbo kiwe kitwa Little Red Corvette.
Making out once, love them and leave them.
Radijwi ya Amerika I Washington DC Prince yari umuntu adakunda guseruka ikiri ku mutima wiwe kandi atakunda guseruka mu bibanza bikoraniramo abantu benshi umwanya munini yawumara mu kibanza kirimwo inyubako yiwe byatangajwe ko mu mwaka wa 2016 Prince yari karandika memoir yiwe yitwa The Beautiful One umuntu yovuga ko ari bihe byiza byari bitegekanijwe ko iyo memoir isohoka mu mwaka wa 2017 igurishwa ry'umuziki wiwe ryari yongeye cyane rwose kuva amakuru yerekeye urupfu rwiwe amenyekanye dusezeranire ku ndirimbo yiwe This Could Be As mugire umunsi mwiza mwese mwakoze kudutega amatwi naho buta You ready? This could be This could be you say you ain't ready to go steady you ain't ready for us no cause what I've got make you weak in the knees take your energy make you sleep for a week sex with me ain't enough that's why we got to do it
metaphysically. Show you right.